mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, imfungurwa za mpwe mu mugihe gikwiye, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham itariki 18 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 965 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izere gusa, wizere gusa, ibintu byose birashoboka, ni wizere gusa. Nk'uko uko bigenda, ubu ndizeye, ubu ndizeye, byose birashoboka. Ubu ndizeye. Byose birashoboka. Ubu ndizeye. Muze tugume duhagaze ubutwunamitse n'imitwe yacu, mwame suru rutobo ururirimbo gusa ariko bibi biri bwina mu mitima yacu biririmba biti, ubu ndizeye. Abigishwa baravuze igihe kimwe Yesu amaze gukora ibikorwa byinshi bihambaye, baravuze bati, mwami, ubu turizeye. Yesu yavuze ati, ubu murizeye? Bavuze bati, turizeye yuko uzi ibintu byose kandi udakeneye umuntu n'umwe wo kukwigisha. Rero Data, muri iri joro dutahuye yuko udakeneye inyigisho zacu, ariko dukeneye iz'iwawe. Rero turagusabye yuko wotwigisha ukuntu dusenga, ukuntu tubaho n'ukuntu twizera. Ubiturose mwami muri iki gikorane cyo muri iri joro, namba hari icyo dukeneye, kiduhe mwami, tubisabye mu izina rya Yesu, amina. Ndazi ko benshi muri mwebwe muhagaze kandi muri iri joro, aha hanze nahuye n'imigwi y'abantu bavuze yuko batashoboye kwinjira kandi bariko barumviriza ku maradiyo yabo mu mamodoka atandukanye. Gutyo rero turaja kugerageza gukora nyene twihuta uko dushobora muri iri joro, ku munsi w'iyinga mu ijoro tuwuhariye gusengera abagwaye, tugire umurongo wo gusengera abagwaye uko dushobora kuwukora ngaha. Ariko igikorane cy'iri joro tugishikaniye gusengera abarwaye, kandi ndashaka yuko mwubakwa ubu muri izi nyishu zera z'Imana, mu kwizera, kwizera kw'igihe, kwizera hazosabwa kwizera kunini gusumba kwigeze kubaho mu gihe icyo ari cyo cyose, kuko uku dutegerezwa kuba kwizera kwizamugwa, ukuzamugwa. Kandi rero turashaka kwizera muri iri joro mu byo twabonye byose, twumvise ijambo, twumvise ryigishwa, ibimenyetso n'ibitangaza mwabonye byakozwe. Turashaka yuko murundaniriza ibyo byose hamwe mu mitima yanyu, kandi mubishishoze namba ari iby'Imana canke atari byo. Nk'uko Elisa kera yavuze ati, namba Imana ari Imana rero yikorere, namba Yesu ari we huriro ry'ibintu byose. Ku Mukristo rero niyumvira yuko twotegerejwe guheba byose hanyuma tukamata kuri we. Mwibuke ni we huriro, ni inyenyeri yo mu bura uko nicishimikizo cyanyuma. Namba ari inyenyeri yo mu buraruko. Hariho ikintu kimwe gusa cyerekana inyenyeri yo mu buraruko, n'indangametero yawe utwara uriko urasoza. Kandi indangamerekero ngerageza gusoza mvise ni jambo, kandi jambo iminsi yose ryerekana we. Kandi twumve yuko ari nkaho turiko turaca mu gihe gihambaye cy'ubwoba n'ibigerageza, igihe cyo kumirwa n'icyavuto hagati y'amahanga, n'ibintu by'ubwoko bwose biriko birashika. kandi rimwe na rimwe meze nk'uwarengewe aho ndaba hose ni nkoko mu bwato buri mu kiyaga hagati kandi nahawe kurongora ubwo bwato none tuzoshika gute imipfunda y'urufuro rwera ngahiraje minini gusumba ubwato bwanje incuri jana tuzorenga gasongero kumwe wose muri iyo mipfunda turabanesheje muriwe kandi kapitene mukuru agumije umugozi kumpera y'ubwato azoyiturenganya tuzorenga gasongero kumwe wose muri iyo mipfunda ubu muri iri joro rero dushobora kwihuta kandi tuka abareka mugasohoka kare turanezerewe ingene mutwara imodoka ahantu hare n'ibindi n'ukundi mutegerezwa gutwara imodoka na kigoro mutegerezwa kukora kandi murabona rero kubera ico no kwifuza kuguma ngaha kandi nkabandanya mvuga nongera nkora igishoboka cyose kugira ngo ndabafashe ariko iyo ndi ngaha ndihatira kubahereza ibyo nshobora byose kugira ngo ntange ubufasha muri uyu mwanya tuba turi ngaha ariko rero dufata duhaye abantu ibi byinshi cyane mu mwanya umwe ntibashobora kuvyibuka utegerezwa gusa gufata ikintu kimwe cyo kukigumizaho kubera uwo muntu gushikaho akibona nuko rero bamaze kuvyakira bikomeye mu mitima yabo rero bazo hanyuma ubigisha ikindi kintu mu bisanzwe tugenda buhoro buhoro rero musenge kandi mugirishaka kandi mwizere gukira indwara muri iri joro sinibaza ko hoba hari ikibazo mu bwenge bwanyu kuvyerekeye igihe turimo turacamwo sinibaza yuko hoba hari ikibazo mu bwenge bwanyu kuvyerekeye yuko Imana iri canke itari hagati y'abantu bayo kandi nta gukekeranya kuri muri jewe kuvyerekeye ivyo kandi ndazi yuko abantu banje abagenzi ba Kristo abana ba Kristo bizeye ivyo kandi birampa umunezero mwinshi kubona yuko iyo utsivye ufise ubutumwa buva ku Mana kandi ukabuha abantu hanyuma ukabona abantu babyitabira rero usubiza amaso inyuma ukavuga uti urakoze data yo mbega umunezero rero iyo ubona abana barya umukate barungikiye muratahura yuko ari yerekwa rimaze imyaka hano nyene muri iyi nyubako nibyo umukate w'ubugingo mwene data nefiri utegerezwa kubuvyibuka igihe gihambaye ubu muze tuzingurure namba mushaka gukurikira igisomwa canke kucandika gusa sinibaza yuko vyoba bikuye yuko tugira igikorane ke tudasomye ijambo ry'Imana no kuri ivyo tuvuga bikeyi namba hagiye kuba igikorane cyo gusengera abagwaye canke ikindi twese turatahura nta bashitsi bari muri twebwe ndibaza ariko turatahura twese icira cyarico ugukira indwara si ikintu umuntu kanaka gukorera n'iki Imana yamaze kugukorera n'agakiza nico kimwe ikintu cyonyene ukuzana abantu kwizera ko ivyo ari ukuri kandi Imana iravyigisha mu ijambo ryayo kandi rero ikanavyemeza kuri abo bazoryizera kuko yavuze iti byose bishobokera bizera muravuga muti nta kintu na kimwe kidashoboka ku Mana muravyizeye no kuri mwebwe nyene nta kintu na kimwe kidashoboka kuko byose bishoboka kuri abo Imana nimwe kuri abo nye bizeye murabona rero nta kintu na kimwe kidashoboka kuri mwebwe ku bwanyu namba mushobora kwizera gusa rero mu bami ba mbere igice cya 17 ndashobora gusoma imirongo ya mbere indwi umwami abishatse bukeyeriya witishu imwe mu bagerereye igire yadi aragenda barira habati ndahiye uguharaho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari wenyine nsabye yuko atakimeshye izotonda canke imvura ngo ikoroke muri iyi myaka atari jewe mbivuze hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuza ko riti va hano ugende werekeye iburasirazuba winyegeze kumugezi keriti ahahera iburasirazuba bwa Yorodani uzohora unywa ku mazi yawo kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburirirayo mwitegereze bizokugaburirirayo atari ahandi hantu hariya nuko aragenda agira nk'uko ijambo ry'umwami ryamubariye ati ja kuri uwo mugezi keriti ahaherereye iburasirazuba bwa Yorodani agumayo bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyamuko bukeye mu gitondo no kumugoroba kandi akamanywa amazi kuri uwo mugezi igihe kiragera uwo mugezi urakama kuko atamvura yagwa muri ico gihugu Imana yongereza imiheza giro yayo kugisomwa cijambo ryayo kandi ubu muri iri joro ndashaka gufata icigwa nkuye hariya citwa ivyo kujya vyamwe mu mugihe cavyo iki gitondo twaronse icigwa ku kugukorera imana igikorwa acanke kugerageza gukorera imana igikorwa atari atari umwanya igihe ahantu canke umuntu rero ubu iki ni ibyo kujya byampemu mu gihe gikwiye uyu muhanuzi Eliya tumuzi ko ibintu bike cyane ariko turazi yuko yari umukozi w'Imana kandi umukozi w'Imana muri ico gihe kandi Imana yari imaze gukoresha impemu yayo yari kuri Eliya inshuro zitatu kandi yasezeranye akandi kabiri inshuro zitanu kubw'ubuntu yayikoresheje kuri Eliya yaraje kuri Elisa mu migabane ibiri yari kuri Yohani umubatizi kandi yotegerejwe kuza kugira ngo yinjize umugeni mu mahanga kandi azotsanana na Mose gutahana abayu uta imuhira ivyo ni byinshuro zitanu n'izimana yasezeranye gukoresha impemu yari Eliya bimaze gukogwa inshuro zitatu rero uyu muhanuzi ahambaye ntituzi yo yazananye turazi yuko yari umunyeti shubi ari kukuntu yaje tumenya bike kuvyerekeye abahanuzi ntuzi yo bazanana ni gake cyane kukaba nkako sinzi n'umwe yazananye mu ishengero canke ngo babe bafise akaronda na kamwe inyuma yabo bari abantu basanzwe gusa batagira ubwoba kandi akenshi batize kandi ntibigeze bandika ubwabo Yesaya na Yeremiya babiri muri bo baranditse bikeya ariko uyu muntu ahambaye Eliya ntiyigeze yandika ikintu na kimwe benshi muri bo ntibanditse nkumbure ntibashobora kwandika ariko bari abagabo bakara nta muntu n'umwe muri Bibiliya ameze nk'abo bahanuzi ba kera bahanganye n'ubwama bama abantu amashengero n'ikindi kintu ikintu kandi baguma bahagaze ku ijambo ry'Imana kandi Imana yarabishingiye ntaye ko bari mukuri bari abantu bakara cyane kandi uyu Eliya yari umwe mu bakara gusumbya abandi bose yari umuntu wo mu bugaragwa yajapfa mu bugaragwa yaba mu bugaragwa bibiri ivuga yuko yambara ubwoya yari afise urusato rw'impene yizungurutsako n'igipande cy'urusato urusato rw'ingamiya yakenyerera mu mafyinga cyane ubwanwa bwuzuye mu maso hiwe kandi nibaza yuko yari umuntu aboneka yuko akara cyane nk'uko yaboneka ariko ntiba bose ntibapfuye bose mu gihe cy'inama y'inika y'abantu benshi muri mwebwe basomye Imana y'inika y'ishengero rya mbere igihe bashaka gushinga idini kandi basambura yandi mashengero yose ngo uribe rimwe igihe bagira iyo nama y'inika y'abantu bakara nka Elisa baraje hariya bavuye mu bugaragwa barya ibyatsi gusa abantu bahambaye bakara ariko abakura bahambaye bo kwa Konstantino n'ibindi barabanumishije kuko bariya kuko barabahanuzi bari bazi yuko urutete rw'ingano rw'ishengero mugeni rwategerezwa kugwa mu ivu co kimwe nyene n'urutete rw'ingano mu mukwe rwategerezwa kugwa mu ivu kandi rwararambye hariya imyaka ibihumbi bibiri niyo mpamvu bandika mu bitabo no mu uno munsi bati iyo mana yagacerera iri hehe ishobora kuguma hariya kandi ikaraba ikabona abana batoya ibicwa n'abagore batantamurirwa n'intambwe ikaguma yicaye mu ijuru ntibivuge ko ijambo na rimwe ntibazi ijambo burya rurya rubuto rw'ingano rwategerezwa kugwa mu ivu ni gutya Imana igororoka yagumye hariya kandi karaba umwana wayo bwita apfa kandi bamucira ko n'ibindi ariko bijanye n'ijambo byategerezwa kuba kandi nuko bimeze no muri iki gihe uyu mugabo yari umuntu ahambaye yari afise urunganwe rw'ikinyabyaha imbere yiwe Ahabu yari umwami se wiwe yatwaye imbere yiwe yabaye umuntu mubi no kuva kuri Salomo habayeho gusa umwami mubi nyuma y'uwundi kandi uyu mugabo Ahabu yaganje imyaka 22 muri Samariya yari mubi cyane gusumba abandi bose yari umuntu w'ibintu bigezweho yari izera iby'idini atankeka kandi yakoze ibintu mu buryo bugezweho yari afise abavugishwa biwe b'Abaheburaya 400 bafise bose bari barigishijwe kandi baramenye rejwe neza Imana yamurungikiye umwe ariko ntiyashaka kumwizera kandi uwo yari Eliya ariko Eliya uyu munyatishubi yari umuntu wo mu bugaragwa ntiyari umuntu agendana n'ibigezweho yari umuntu akara hanyuma umunsi umwe haba amaze gucumura ku buryo Imana itashobora kubyihanganira tuvuganye na Eliya mu bugaragwa kandi nguyu aramanutse aja muri Samariya nk'uko nama ndabyumva vyerekana kenshi nkumbure mu maso hiwe huzu y'ubwanwa bwera umutwe wiwe w'ubuhanza uyagayaga kutsuba maso yiwe matashaje asa nayuga inyuma hari afisi inkoni mu kiganza ciwe amwenyura yatumbereye umwami w'Isirayeli kandi avuga ati nurume ntiruzotonda gushika naruzanye mana duha abantu nkabo murabona abantu bazi ico bariko barakora bafise ni kuhoraho agize ubu turabona yuko imbere yuko abikora imana yari yamuhamagaye imana yari yavuganye nawe kubwivyo ntiyari afise ubwoba bw'ikintu na kimwe ntiyari afise ubwoba bw'umutumwa bwiwe yuko bitoshitse yarazi yuko bwoshikijwe yarazi yuko vyari bijanye n'ijambo ry'uhoraho kandi yarazi yuko ari umuhanuzi w'ico giye kubwivyo naho umwami yamuciye umutwe akamuta mu munyororo ico bakora cyose ntacyo byahindura kuri we yari afise igikorwa ni kuhoraho avutse neza na neza mu maso y'umwami mbega umuntu akaze ariko imbere yo gukora ivyo yo kuvuga uko kuma kwisi guhambaye kutaraba kuko imana ntizokwemera yuko icaha kigumaho kidahanywe hategerezwa kuba igihano icagezwe coba kimaze iki kitagira igihano byo babimaze iki kuvuga ngo binyuranye n'itegeko kutubahiriza matara agenga uruca n'uruza mu ibarabara kandi ntibagutangisha amafaranga utavyubahirije canke ngo atagihano bijanye n'ivyo ntiryo bari itegeko rero hari igihano kigendana n'ica kandi y'Imana ishize icagezwe kandi ico cagezwe kigakengegwa rero hategerezwa kuba igihano kijanye n'ivyo kandi kino gihugu cararenze ku vyagezwe byayo byose yo bari bafise ishengero rinini bari bafise isinagogi bari bafise abantu benshi bize bari bafise abavugishwa mu gihugu cyose bari bafise amashuri yabo abasohora nka kurya ku imashini kandi bari bafise abavugishwa benshi bari bafise abaherezi benshi bari bafise abanditsi benshi kandi bari bafise amadini menshi ariko bari kuri nyuma y'ijambo ry'Imana rero Imana yahamagara umuntu atari mu rwego rwabo na gato kandi yamurungikana ni kuhora hagise kandi murabe ukuntu yitwarira ikabiwe imbere y'uko irungika uwo muvugishwa n'ubutumwa yaravuze ati Eliya manuka kandi ubwire umwami ahabe ibintu kandi rero niwabikora uce umupfa iruhande vuba kuko naguteguriye ahantu uja mu gihe cy'ukuma ku isi ngiye kukwitwaririka Eliya niwigisha ijambo ryanje gusuga kuri ibyo nakubariye gusa gukora ubu ngiye kugereranya iki gikorwa gihambaye muri iri joro cya Eliya n'igihe cya Eliya hamwe n'igihe turi mu bu ndizera yuko ari ikigereranyo gitunganye niyumvira ku bihugu nambatwa na twari dufise umwanya wo gusubira inyuma ariko ndashaka gusubira gushira umwanya munini ya mu murongo w'amasengesho rero iyo tuba twasubira inyuma tukaraba Isirayeli yari yafashe Palestina mu buryo bumwe nk'uko twafashe Leta Zunze Ubumwe twaraje muri izi Leta Zunze Ubumwe duca turirukana basangwa kabara abahindi kandi bari bafise igihugu kandi nuko Isirayeli yinjiye muri Palestina ku burongozi bwa Yosua burongowe n'Imana baca barirukana abaha bahanyuma bafata igihugu kandi abami babo ba mbere barabagabo b'inkomezi Dawidi Salomo n'abandi bahambaye abaperezida bacu ba mbere bari abantu bahambaye Washington Lincoln n'abandi rero amaherezo abaperezida canke abami bagiye barahinduka ba niryo uko iminsi igenda gushikaho amaherezo basanga bafise ubu ahabu umuntu nyene agereranywa n'iki gihe cacu kandi abantu bari barabaye abantu bagezweho cyane ku buryo batashaka kumva ijambo ry'uhoraho ry'ukuri kandi murashobora kwibaza ku bantu bagezweho nk'abo uko umukozi w'ukuri nyawe w'Imana yokumvikana kuri bo nyemwe yari umusazi yari yarataye umutwe cyari ikintu gishoboka bari abantu basenga cyane bari bafise abagabo b'imvuga kuri bari bafise abantu b'imvuga kuri bari babasenzi cyane rero yari azi yuko byofata ikiruta teoro jia vyosaba ikiruta ubutumwa busanzwe ubwo ari bwo bwose vyosaba ikiruta kwigisha ijambo ry'Imana ryonyene kugira ngo imitima yabo yamabuye ijanjagurike yarazi yuko vyasaba ni kuhora havuze kugira ngo urubanza rumanuke kuri iryo hanga rero yarazi yuko yaja hari yafise ni kuhora hagize kandi yari ni kuhora havuze kwanka ivyo byari urubanza turabona ivyo natwebwe mu gihe cacu turabona ivyo mu gice ari cyo cyose nta kindi gisigaye atari urubanza iyo rurenganya umurongo w'imbabazi. Rero icyo kigereranyo ngaho nicyo ngiye kugereranya Eliya n'ishengero. Uno munsi ishengero ry'iki gihe neza na neza imbere y'urubanza yararonse ubutumwa Eliya we yerekana yaritaweho mu buryo busanzwe, ibyo kurya bisanzwe, kuko imvura ntiyari igiye kugwa icyo gihe bijanye n'ijambo ry'Imana mu gihe cy'imyaka itatu n'amezi atandatu canke kugeza Eliya ayihamagaye. Igihe cyose azovugira Eliya ibyo nibyo bizoba. Ku bw'ibyo yaragiye ku mwami acavuga ati nta rumeru zotonda gushika ndaruzanye. Ibyo bira remereye sibyo, ubwo n'ubutumwa pe. Kandi ubu tugiye kugereranya ibintu kuma mu buryo bwa mpemu muri iki gihe. Rero turazi twese turumva cyane yuko hariho kuma gukomeye cyane mu buryo bwa mpemu mu gihugu no munsi tuvutse mu buryo bwa mpemu. Kandi murazi yuko ivyo vyavuzwe n'abavugishwa bitaraba neza imbere yuko ukuza ubwa kabiri kwa Kristo kuba bati hazoba inzara mu gihugu atari iry'umukate gusa, ariko iyo kumva ijambo ry'Imana. Kandi icyo gihe niki rero ukumva ijambo ry'Imana ry'ukuri. Rero ibi bigereranywa ukuma mu buryo busanzwe n'ukuma muri mpemu. Icaha n'ukutizera kubera abigisha b'ibinyoma kandi bagezweho mu ishengero bazanye aho hantu urubanza rwari rugiye kuza, urubanza rwari rwegereje. Kandi bari barahebye ijambo ry'Imana n'umuvugishwa wayo bahindukirira impinyanyuri igezweho za teolojia z'ijambo. Murabe neza icyo gihe nye n'Imana yama ihagurutse ikintu kinaka, kuko we iminsi yose nta kintu na kimwe ikora itabanje kugihishurira abantu, kandi iminsi yose igihishura biciye mu bakozi bayo. Rero ariko Eliya muri icyo gihe yari afise ahantu akabanga Imana yari yaramugeneye ku gico n'icyo kintu dushaka kuraba ubuneza na neza imbere y'uko tugira umurongo w'amasengesho. Eliya yari afise ahantu akabanga hateguwe n'Imana ubwayo. Rero ishengero ntiryigeze ribi muronsa, umwami ntiyigeze abimuronsa, ntiyavyirondereye we ubwiwe, ariko Imana yahaye Eliya ahantu hakabanga ho kugaburirirwa mu gihe cyose ukuma kwamaze, aho ibyo kurya byiwe bironka ku munsi, ayabironka ku munsi ku munsi. Ntiyakeneye kwibaza igihe kuba ejo canke ngo yibaze namba mu bubiko bigiye guhera. Imana yaravuze iti nategetse ibikona kandi bizokugaburira. Mbega ikintu giteye igomwe, ikigereranyo cy'ahantu hacu hakaba anga muri Kristo. Kandi nama nkuru yo kwisi n'ibindi byose biriho muri iki gihe ibyo bivuga biti iminsi ibitangaza yararenganye, inkomezi zihambaye z'Imana zarakuwe mu mashengero, bisa naho bitakibaho. Nta kindi kintu bafise atari umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama. Turazi yuko ivyo ari ukuri, kandi bafise ishusho yo kubaha Imana yamara bagahakana ubushobozi bwayo. Ni neza na neza cyo kimwe n'ivyo Dawidi yakoze muri iki gitondo, afise imikogote y'imfisa aja kure y'ijambo, igihe ijambo bari bere kandi bakariraba bakaribaha ntibarishatse. Ku bw'ivyo bari bagiye kure yaryo. Nibyo aba bantu bari bakoze mu gihe cya Eliya, bagiye kure y'ijambo, biyumvira yuko bari bafise ijambo ariko ntibari barifise. Rero murabe hanyuma muri icyo gihe yaragiye guhana abatizera, yaciye inzira y'abizera ikora cyo kimbwiye cyose. Mu gihe yaragiye guhonya isi n'amazi, yaciriye inzira Nowa yo guhunga. Igihe yarigiye kutwibiza Egiputa, yaciriye inzira ihanga ryiwe yo kujabuka ikiyaga. Yesu kuntu Imana ica inzira zayo, kandi ahatari inzira niwe nzira, niwe nzira. Rero turatahura yuko turiko turahangana na bimwe mu bihe bihambaye kahise katigeze kamenya. Sumutwe w'ikirwanisho hamwe n'icyo kirwanisho ruhonyanganda gica ibibatsi gifise umutwe uteye ubwoba. Twotegerejwe gutinya n'amashengero, twotegerejwe gutinya n'igihe turimo, twotegerejwe kwitegereza. Ariko muraba ariko Imana yaraciriye inzira yo kubihunga, kandi yaraciriye inzira abana bayo bizera bwo kubihunga. Ubu rake n'ibintu bigiye kuza, kuko Imana ntiyoshobora kubigororotse mu gucira urubanza abo bantu, kandi ikabarungikira igihano hanyuma itwibize Sodomu na Gomora no kutwibiza Kaperinaumu hagati mu kiyaga no gucira kwiteka urwo runganwe na Sodomu na Gomora. Hanyuma rero itureke dukore ikintu kimwe, hanyuma tugume tugume tudahanywe urubanza turi narwa tanteka nkuko nabo urubanza bari narwo rero turabona yuko igihe ibyo bintu byagaragara gukora ibigezweho kwico gihe imana yarahagurukije umuntu muri ico gihe kandi canke yahagurukije umuntu bambe kurwanyizo nkomezi kandi ntibatyumviriza biyumvira yuko ari umusazi yari yataye umutwe yari umuntu kanaka shaje ashikuza imbura bwenge ivuye mu bugaragwa ishamba ni nkaho ryari ryamugize umusazi ariko naho biruko yari afise ijambo ry'umwami ijambo risigura ico rivuga niko bavuga uno munsi yo yemwe bibiliya ni gitabo ca kahise ndibaza yuko mwabonye ibi yuko ubu bemeza yuko Eva ntiyari icamwa bita pomo yariye cari igiki ndibaza cari camwa bita abriko niko bavuga ubu cari camwa bita abriko kandi rero yuko Mose ntiyigeze acisha abana mu kiyaga gitukura wari umurundo munini ya wamarenga hariya ku mpera y'ikiyaga rero yajabutse ikiyaga c'amarenga none byagenze gute ngo amazi amazi akore impome mu mpande zompi bakajabukisi yumye rero yombe gubuhumbyi ariko murabona bifata igihe nk'ico kuzana uburake bw'Imana ku bantu niko bimeze bavuga yuko atakintu nk'ico nk'ivyo n'abantu bo mwishengero ntibizera ibitangaza ndaguha igihumbi cy'amadorare niko bavuga nyereka igitangaza yemwe ntibabibona naho hoba hariho ibintu ibihumbi 10 bikorewe imbere yabo ehe ba ntibo kwigera babibona uravuga uti ibyo ntibishoboka yo oya nta na gato eri umunsi umwe yari hepfo idotani kandi ngabo z'abasiriya bari baje barakikuza igisagara kugira ngo bamufate kuko bari bazaho inkomezi z'igihugu ziri hari muri uwo yerekwa yemwe umwami umwe mu bantu biwe yabwiye umwami w'isiriya ati yemwe murazeri y'umuvugishwa w'itishubi abwira umwami w'isirayeli icavugira ahantu hakabanga mu cumba yaravuze ati genda muzana uwo muntu wo niwe muntu atubereye intambamyi ingabo zose z'abasiriya zarasohoye hotse zirakikuza dotani yarayikikuje ahantu hose hanyuma gehazi umukozi w'uwo muvugishwa ari kangura acavuga ati yo dati ingabo zadukikuje ngaha turakikujwa ahantu hose yaravuze ati yemwe abari kumwe natwe ni benshi kuruta abari kumwe nabo murabona hanyuma gehazi araba impande n'impande avuga ati nta muntu n'umwe mbona yaravuze ati mwami imana ugurura amaso y'uwo muhungu hanyuma amaso yiwaca aruguruka rero imisozi yose yari yuzuye marayika n'imikogoti iri iruhande n'inkomezi zitaboneka Eliya yagiye hariya kandi Bibiliya ivuga iti yabataye mu ruhuni yabagiye imbere bari mpumyi kuri we ntibabona yuko ari we yaraje kandi ababwira ati muriko murondera Eliya baravuze bati ego turiko turamurondera ati nimuze ndababwire neza haherereye hanyuma yarabarongoye neza na neza mu mutegwa ahantu nye n'ingabo zaso hukeye baca barabafata rero Bibiliya ivuga iti yabataye mu ruhuni nta kindi kandi abantu ni mpumyi cyane ku buryo bwa mpemu muri iki gihe naho umwami imana yoza hagati y'abantu agakora ikintu icyo ari cyo cyose n'ibintu yasezeranye ntibaruha babibona ni mpumye mu buryo bwa mpemu ntibazi imana ntibazi ubushobozi bw'imana buhambaye rero ngo turabona yuko babikoze mu gihe cya Eliya kandi baracyabikora muri iki gihe imana yabataye mu ruhuni bavuga iki gihe yuko nta bitangaza bibaho nta kintu nk'icyo kibaho ibyo byose n'ibishobisho kandi bavuze cyo kimwe kuri Eliya kuko igihe yatuzwa hanyuma Elisa agafata ikibanza cy'umuntu akiri muto yagize ubuhanza akiri muto abana baramwirutse ko kandi bavuga bati wa mutama we w'ubuhanza kuki utaduganye na Eliya murabona abantu ntibigeze banavyizera mu ntango ibintu byinshi bimaze gukoreka rero uyu muntu w'Imana hambaye yari yajanywe mu ijuru ku mukogote w'umuriro kandi abantu bagoma batavyizera kandi abana babo batoye birukanga inyuma y'uyu muntu kandi bavuga bati wa mutama w'ubuhanza ni kuki utaduze murabona hanyuma rero uwo muvugishwa vuma abo bana kandi tubutse ingore zishe 42 muri bo rero muraba uno munsi nk'uko byari imezi icyo gihe bashyira mu ijambo isiguro zabo bwite rero namba bashaka gukora ivyo birabasha ariko bagerageza gutuma tuvyizera bibiliya yaravutse yuko iri jambo ry'imana ntirigira insiguro yihariye imana irari siguro bwayo imana igaragaza ijambo ryayo kandi niyo nsiguro yaryo nk'uko nabivuze kenshi yaravutse mu itanguriro riti ni habe mucho kandi haba umuco ivyo ntibikeneye insiguro yarashitse yaravuze iti inkumi zosaminda yarabikoze yaravuze yuko izosuka mpemu wayo yarabikoze kandi yaravuze iti mu misi yanyuma ibintu izokora kandi iriko irabikora ntibikeneye insobanuro imana irikiratanye insobanuro yayo ubwayo ico umuntu w'imburabwenge cyose yovuga ico ntigihagarika imana na gato igihe Yesu yari ku isi yategerejwe guhangana n'ukutizera kwinshi nkatwe muri iki gihe kandi nkumbure kurushirije ariko ntivyamuhagaritse naho biri uko yarabandanije kurangura no gukora igikorwa ciwe kandi Imana yaremeza ikintu cyose yakora yaravuze ati sindi jenyene data na jewe turi umwe agerera muri jewe si jewe nkora ibikorwa ni data aba muri jewe kandi namba ntakora ibikorwa vyiwe rero nimunyizere ariko namba nkora ibikorwa hama ntimunyizere mwizere ibikorwa murabona mu myandi majambo base si byanditswe kuko yavuze kuko muri byo niho mwe mvira yuko mufise ubugingo budashira ni mukumenya ivyanditswe kandi ivyanditswe ubwabyo biranshingira intahe amina bege itangazo nivyo ivyanditswe bibabwira uwo ndiwe Yesu niko yavuze kandi ni ivyanditswe bibabwira igihe murimo kandi ibintu mwabonye bikorwa ni Imana ubwayo mu bantu bayo nta kintu gishobora kuzura abapfuye atari Imana nta kintu gishobora gukora ibintu ariko ima irakora ubu atariyo ubu atariyo kuko bibiliya ivuga iti ni wa wundi nyeneje uyu munsi no mu bihe bidashira ubu turabona iyo mforo y'abantu kubigezweho rero yo iminsi yararenganye kandi nta kintu nk'ico kikiriho kibitangaza abantu bararengewe n'ibishobisho mwumvise uwo eri y'umuvugishwa abavugiriza induru hamwe n'abanyateolojiya babo murabe yavuga nkaho yari imana ubwayo eliya yavuga nkaho yari imana ubwayo ikime ntizokizogwa kivuye mu ijuru abanje kukizana amina yego mukenzi umuvugishwa yari yaramaze umwanya munini y'imbere y'Imana abavugishwa bo mu isezerano rya kera canke igihe cyose mu gihe baba mu nyonga z'Imana gushikaho bahinduka ijambo ubutumwa bwabo n'ijambo rya ubwaryo kandi mwibuke yaravuze ati ni kuhora havuze kandi igihe abo bantu baba bafise ubwo butumwa buvuye ku Mana kandi bakanyengeterwa cyane gushikaho ivyiyumviro byabo bwite byaba binyuranye n'ivyiyumviro byabo nkumbure ntibashobora kukubibona neza ariko bavuga ijambo ry'Imana ni kuhoraho avuze nta mvura izogwa namba gushika ndayizanye yo mbega itangazo yari yarabonye munyo yarabaye mu nyonga z'Imana kandi yaremejwe mu buryo butunganye kandi mwibuka ivyo birahura na Mose 3:7 erega umwami uhoraho ntazogira icakora atabanje kwibira akabanga basabye biwavugisha yaravuze ati nta mvura izogwa yabanje baramutwenze ibiyumvira yuko yari umusazi urya mushikuzi ariko murabe yari afise ni kuhora havuze yuko atamvura yari igiye kugwa kandi Imana imbere yuko ikora ivyo yaraba bihishuriye yari umusabye wayo kandi yari umuvugishwa yagaragajwe yemejwe ku buryo abantu botegerejwe kuba barihanye ariko mu gishingo c'ivyo baramutwenga bavuga bati yo simvuri kwiye ububiko bwayo burutsu y'inzuzi ziratemba neza bibiliya ivuga yuko nta nurumego tonze mu myaka 3 na mezi 6 imigezi yose y'amazi y'imvura yarakamya ahantu hose ntiyari urya muntu urya yari imana ivugira muri urya muntu urya yari ndiho avugwa turabizi gihe cyose rero ya turabona yuko uyo muntu aje arungitswe n'imana yagenywe n'imana afise niko harahavuze yukuri ubutumwa ni ntumwa ni umwe kandi n'ikintu kimwe kuko arungikwa guserukira ni kuhora havuze ijambo kurundi kurindi ku buryo we n'ubutumwa bwiwe ari ikintu kimwe umuntu w'umunyeti nari munsi y'uburongozi bw'idini we n'ishengero n'umwe umunyeteoloji yari munsi ya teolojiya yakozwe n'idini rinaka we n'ubutumwa bwiwe nico kimwe ishengero rya teoloji y'umunyeteolojiya nivyo neza na neza rero iyo umuntu afise ni kuhoraho avuze we n'ubutumwa ni kimwe kandi giheriya yaza afise ni kuhoraho avuze we n'ubutumwa bwiwe babaye umwe nyene nka Yesu igihe yaza yari jambo uwera Yohana rimwe rero ijambo ry'Imana n'intumwa y'igihe n'ikintu kimwe misi yose ivyo nivyo Yesu yari jambo ryari ryaravugishijwe yari cyo abavugishwa bavuga yuko kizoshika inkumi zosinza minda kandi izovyara uyu mwana dusubiye inyuma mu itanguriro Imana yabwivuze iti urubyaro rw'umugore ruzokomeretsa umutwe w'inzoka nayo izorukomeretsa igitsinsiri ciwe ubwo buvugishwa bwose bwaratanzwe Dawidi ararira abandi bavugishwa bose bo mu bihe byabayeho bari bavuze kuri we yari rirya jambo ryagaragajwe haleluya Ubu murabona aho ndiko ndagerageza gushika navuganye namwe ku mugaragaro muri iki gitondo mbega ntimubona ububasha bw'Imana nzima mu ishengero rizima umugeni abarwaye barakira bapfuye barazuka ibimuga biramuguruka impumyi zirabona ubutumwa bwiza buravugwa mu bushobozi bwabwo kuko ubutumwa n'intumwa ari kimwe ijambo riri mu ishengero muri urya muntu ijambo ry'Imana ryari muri Eliya igihe yari hari yafise niko harahagize kandi akavuga ati imvura ntizogwa ntiyari Eliya yari Imana muri Eliya naravuze kenshi nkuri ya mufasoni wo mwidini Christian Science ibyo yambwiye igihe kimwe narabivuze ko kenshi yaravuze ati mushinga nta Abraham avuga cyane ibyerekeye Yesu navuze nti nizigiye yuko ari ico kintu cyonyene nzobazwa kandi yaravuze atugerageza kumugira imana navuze nti yari imana yaravuze ati yo yari umuvugishwa yari umuntu mwiza ariko nti yari imana nanje navuze nti hewe nyereka icanditswe kimwe kivuga yuko atari yo yaravuze ati mu gitabo cy'Uwera Yohana haravuga yuko yarize igihe yaja kumva yarazaro naravuze nti ye mwatankeka yararize yari byo mpi yari umuntu akongera kabimana yari umuntu ararira ariko yategerezwa kuba imana kugira ngo azure wapfuye nibyo naravuze nti yari umuntu ashonje ariko yari imana igaburira abantu ibihumbi bitanu n'udukate tubiri n'amafatanu ivyo nivyo yari umuntu asinziriye inyuma mu bwato ariko yari imana muri we yashoboye gutuma amazi atekereza none ni kuki we n'ubutumwa bwiwe byari kintu kimwe naravuze nti jewe na data turi umwe yaravuze ati jewe na data turi umwe data aba muri jewe yari kunengesera ku imana mu mubiri niyumvira yuko byari ibintu bitangaje urya munsi igihe nariko ndigisha ibihendwe by'ishengero ubwa mbere ha hoho sisi nashobora gutahura Yesu ahagaze hariya afise iriya yera kuri we kuriya havuga hati imishatsi yiwe yarera nk'ubwoya bw'i ntama sinashobora gutahura ukuntu umugabo w'imyaka 33 yoba yera nka sheregi narahamagaye umunyateolojia mwiza umupentekoti umunyateolojia umugenzi mwiza nkunda yemwe yari mwene data Jacques Moore n'umuntu w'inkerebutsi w'umunyabwenge yaravuze ati mwene data Branham uriya yari Yesu ari mu bwiza uko niko yasinyuma yuko yinjiye mu bwiza oya sinashobora kwemera ibyo oya nana naravuze nti yemwe mwene data Moore urakoze naragiye mu cyumba hariya hanyuma ntangura kuvugana n'Imana narasuzumye ibijyanye n'ubuvugishwa kugira ngo ndamusange hariya inyuma muri Daniyeli havuga hati kandi yaje kumukuru mu myaka imishatsi yiwe yarera nk'ubwoya bw'intama naravuze nti mwami sisi sinzi icyo mvuga kandi nararonse inshingano rero ibyo byari imbere ya kandi mwibuke imbere y'uko ibimatanishije ishasharandwe byugururwa nk'umwaka cyangwa urenga imbere nariko ndasenga hariya nti mwami byari biki hanyuma nararavye hagati imbere yanje rero hari umuntu kandi yari umucamanza kandi yari yambaye ikintu kimeze nk'inkofero iteye ko imishatsi abacamanza batera bakunda kwambara ikintu kimeze nk'inkofero iteye ko imishatsi yera kugira ngo berekane yuko bwari ububasha bw'ikirenga kandi rero igihe nabona Yesu yambaye ikintu kimeze nk'inkofero iteye ko imishatsi yera naravutse yuko bigaragaza gusukuri tuzi yuko ari we basha bw'ikirenga Imana yashingiye nta kintu kimwe ku musozi wo gukayangana iti ubu ni umwana wanjye nkunda cyane nimumwumvirize ububasha bw'ikirenga hanyuma rero hariya ku ntango y'imatanishije ishasharandwe igihe abo bamarayika ndwi baza mu ishusho y'ipiramide bahagaze hariya kandi bambwira kuguruka ngaho no kuvuga kuri ibyo bimatanishije ishasharandwe kandi yuko azoba ari kumwe nanje yuko azonyereka ibintu byari byaratakaye ibyo ari byo nahora niyumvira kubiri misi yose yuko byari bimatanishije ishashari nyuma y'igitabo kandi ko bizoba ari ikintu kitanditswe mu gitabo ariko byaje kugaragara ko byamenyekanye yuko adashobora gukora ibyo si ikintu kinaka canditswe mu gitabo ni ikintu kinaka cari caranyegejwe mu gitabo kuko nihagira umuntu akura mu ijambo na rimwe kuri ico canke nihagira umuntu azokungurira ijambo rimwe kuri ico rero ni ibanga ryari mu gitabo muri mu bihe rw'igishengero kimwe cyose muri ibyo cazana ibanga ibyo bintu byose byerekana umubatizo mu mazi n'ibyo bintu bindi bakaba kabigihe kirekire hanyuma igihe ibyo byaduga hejuru inyuma bikomeye bisuzuma hariya muri California gushika i Mexico hejuru ya Tucson ahantu hose barabifashe ifoto byari insigabwenge kubibona mwene data Sotoman ari hariya yicaye nyene hariya inyuma nanje mwene data Jeanne Norman twari hariya twari duhagaze hariya nyene igihe byaduga hejuru barafashe ifoto ariko kugeza ubu ntibazi byari byo hano haraheze igihe bose bavuga bati raba hano iki gisa niki n'amababa yabo bamarayika azingiye imbere umunsi umwe ndayihindukije mu buryo ndavye yari Yesu Kristo neneza na neza nkuko Hoffman yamucafye yarahagaze hariya yambaye ikintu gisa n'inkofero iteye ku imishatsi yera araba hasa ahagana ku isi yerekana yuko ari we ari ububasha bw'ikirenga ijuru rirabivuga bibiliya irabivuga ubutumwa burabivuga byose byavuga cyo kimwe ububasha bw'ikirenga yambaye ikintu gisa n'inkofero iteye ko imishatsi yera urabona ubwanwa bwiwe munsi benshi muri mwebwe barabonye ifoto turafise hariya inyuma muyihindukize iburyo gusa ku ruhande mugirabe nguriya neza na neza nk'ifoto bo baba mufashe ntiyabirabira mu ruhande rwayo utegerezwa kuyirabira mu ruhande rwiza kandi umwami Imana niwe wenyine ashobora guhindura uruhande rwiza urwo ariho yihindukiritse iburyo hanyuma uyirabe nguyo neza na neza ngaho boba bafashe ifoto hariya hejuru ubwa mbere namubonye yasa n'umutwe wa Hoffman sinari bwigere ndayibona mbere rero mu ishengero ryo kuwiginga rya Bill haheze imyaka narayibonye kuva ico gihe nihigera haburi rya foto mu nzu ya hanyuma rero hano mu kirere nukuvuga yuko iyo mana nyeneye nari nabonye mwiyerekwa hano hafi igihe nari nkiri umuhungu mutoya hano hafi ahantu hari ishuri ubu ni uko yasa na hano mu ijuru haheze imyaka 33 naho nyene babitangaza yuko ari ukuri nuko nye nasa atari ikintu kinaka cinsigabwenge cy'iciyumviro cy'umuntu kanaka ni nko muri Vatikano bafise igishusho cya Kristo bacapye hariya bafise akarongo gatoyi ku bwanwa bwera canke akarongo ku bwanwa gakora umuzingi ukikuza agasakanwa gapima nka santimetero imwe na milimetero 25 y'uburebure gushika hejuru y'umunwa nka gutya hanyuma ico bakacita Kristo ibyo binyibutsa umunyabugenegene w'umugiriki ibyo nabonye igihe kimwe mu ishengero rya kera yerekana uko Adamu na Eva basa n'ibikoko canke ikintu nk'ico nguko uko iciyumviro cy'umuntu gishobora gutahura ibintu vya mpemu niyumvira yuko Adamu yari umugabo mwiza gusumba abigize kubaho na Eva yari umugore atunganye mu buryo bwose rero ibyiyumviro by'umubiri bitunganye ico kintu bijanye n'uko bavyumva bwabo hanyuma Imana ikamanura ubushobozi bwayo kandi biciye muri bwo igahishura iki ico kintu niko byagenze neza na neza hano mu gihe cy'ahabu nuko turabona yuko Eliya atashobora kuvuga ibyo kuko ubutumwa bw'igihe n'ijambo ry'Imana cyangwa intumwa ubutumwa n'ijambo byari cyo kimwe umuvugishwa ijambo ubutumwa intumwa ubutumwa n'ubutumwa ibyari cyo kimwe Yesu yavuze ati ni ntakora ibikorwa byanditswe kuri jewe rero ntimunyizere ivyo ni byiza umuntu wari we wese n'ubutumwa bwiwe n'ikintu kimwe nico gituma uno munsi batizera gukora ibikorwa by'Imana nuko batakira ubutumwa bw'Imana bizera ubutumwa ariko abo bizera igihe cy'Imana turiko turabamwo ibi bintu nibyo kurya binyegejwe mwiyumvire gusa Imana yarabinyegeje ku buryo babiraba neza ariko ntibabibone nico kimwe nuko Eliya yahumishije ingabo z'Abasiriya nico kimwe nuko Imana ihumisha ubutizera ku byo kurya by'ukuri by'inkomoko by'umwana uwizera uko bise Noa umushikuzi ariko yubaka ubwato amaso yiwe yari yugurutse ku ijambo ry'Imana n'isezerano icyo kintu nyene bise ugushikuza nico cakijije Noa n'umuryango wiwe murabona Icho kintu nyene kintu abantu batwenga nico kintu dusengera ico kintu abantu bita ubusazi tucita igihambaye icisi yita igihambaye imana icita ubupfu kandi ici isi yita ubupfu imana icita igihambaye neza na neza n'igihushane hagati y'iciza n'ikinyoma Yesu Kristo ni wa wundi nyene jo no munsi no mu bihe bidashira mwibuke yinji ahantu hiwe hakabanga bicanye no mugambi w'Imana umuhamagaro w'Imana ni jambo ry'Imana Eliya yinji ahantu hiwe hakabanga bijanye no kumenya kwimana ibintu bitaraba umugambi n'umuhamagaro wo mu buzima bwiwe kandi bijanye n'ijambo namba tari muri ubwo buryo twinjiye sinzi ukuntu twahashitse kandi murari imbere yuko hatangura kuma Eliya yinjiye aho hantu akabanga kugira ngo abeho ikigereranyo n'ikinyene c'imbere yuko urubanza rutangura gukubita isi ishengero ryamaze guhamagarirwa gusohoka umugeni yaramaze gutoranywa kandi arindiriye gusa imbere yuko urubanza rukubita aramaze kurindira arya ibyo kurya by'Imana nezererwa imigisha y'Imana umuntu wari we wese mutima yomenya yuko turiko turaja neza na neza yuko turi mu gihe cy'urubanza murabe mwene data banse benshi muri mwebwe abagabo muri ngaha muri iri joro mwari hariya hariya kuri urya musozi kiriya gitondo kandi ndashaka kuvuga kuri uriya musozi ku munsi w'iyinguza mu gitondo umwami abishatse nararonso guhishurirwa guhambaye ikintu gikindi kintu birangoye kureka kukivuga muri iri joro ariko na murabona kandi n'ibintu bibandanya umwanya wose kimwe gushika inyuma y'ikindi murabona ntibizohagarara gushika kuko nini kuhoraho agize umwe wese muri mwebwe muri ngaha inshuro ibihumbi n'ibihumbi ku mabande mwaravyumvise mpagaze hariya kandi mvugani ni kuhoraho havutse bizobukunuku kandi n'ibinyamakuru n'ibimenyesha makuru bisohoka kugihe kanaka byategerezwa kuvyemeza yuko ari byo ntibari bazi ico bisigura ariko barabibonye ntibari bazi ivyari vyariko barabibonye bishingira ntayi jambo neza na neza kwari ukuri twari duhagaze hano hepfo kuruzi aho umumarayika w'Uhoraho yamanuka uriya munsi haraheze imyaka 33 canke hari muri 1933 yaramanutse kandi yaravuze ibintu yakoze asubiyeyo kandi abantu benshi bari bahagaze ku nkengera hariya baravuze bati mbega biri byashaka kuvuga iki navuze nti ivyo ntivyari rwanje ari ivyo vyari rwawe jewe ndizera mwebwe ntimwizera maze ndabandanya nigendera gusa nuko mwungere aramvugisha barira ati ushaka kuvuga yuko wewe wagarukiye mu windwe mu mashuri y'intango ugiye kuja ku isi yose gusengera abami bo mu nda y'ingoma baganza n'abami basanzwe n'ibindi kandi yo yavuze ati ivyo vyibagire sinashobora kuvyibagira kandi bimase mu mutima wanje ubu ngahe nyuma y'imyaka 33 ikintu cyose yavuze cyazitse neza na neza uko yavuze ko yogikoze we n'Imana kandi ntishobora kunanirwa yamishingira intaha ijambo rya y'iminsi yose yo ntimukigere mubikekeranya ubu mwitegereze byinjiyemwo kubwo umugambi w'Imana ukumenya ibitaraba umuhamagaro w'Imana n'ijambo ry'Imana maze yinjiramo imbere yuko haba ubugaragwa ubu turazi yuko urubanza rwegereje gucika mpagaze ku musozi wa musi mwene data bankse wood ahagaze ngaha twari ko turavugana hejuru ku musozi nshobora kuba ndabisubiramwo bugira kandi kandi ngo vyubake kwizera kwanyu ku bw'uyu murongo w'amasengesho wimirije gutangura mu minota 10-15 imbere nariko ndagenda imbere nyene ya mwene data bankse wood nariko ndiyumvira ko yari yasize mushiki wacu ribigihe yararwaye nuko we ariko arazi inyuma yanje mbona mu maso hiwe hatukura nasubije amaso inyuma nari yumviriye ko nkumbure kuduga umusozi byari kumugora gatoyi kuvuga ivyo nsa n'ugabanya umuvuduka ho nyene muri ubwo bugaragwa neza na neza neza na neza hejuru y'imisozi nkuko neza na neza haba marayika b'umwami bagaragariye twari ko turerekeza neza na neza hahantu rero aho bari bagaragariye amezi makeye imbere y'uwo yaho rero mu gihe nari ko nduga umusozi mpemu w'Imana igihe naraba hirya no hino ndaba hejuru ku musozi naravuze nto tyora rirya buye maze umubari ruti ni kuhora hagize uraja kubona ubwiza bw'Imana mu masaha makari imbere naratoye ibuye gusa maze ndavuga nti mwene data banse sinzi igituma naritereye hejuru nuko ndavuga nti ni kuhora hagize ugiye kubona ubwiza bw'Imana yavuze ati ivyo byari ku bwa libi navuze nti oya siniyumvira ko hari sano narimwe byari bifitaniye nawe banse chanke libi chanke wundi wese niyumviriye gusa ko byariko bivuga ngo niko uhora hagize ikintu kinaka kigiye gushika kandi igitondo gikurikira igihe twari duhagaze hariya benshi muri abo bagabo sinzi bangahe bicaye ngahubu hariho 12 canke 14 15 muri twebwe bicaye hariya bunonye n'umukozi w'Imana umwaza kuri jewe maze aravuga ati mwene data Branham yavuze ati nitwa nakananaka yavuze ati nari umwe mu bashigikiye ibikorwa byawe California navuze ntindanezerewe no kubonana nawe mugenzi Douglas Macooks yavuze ati ndanavuze ntindanezerejwe no kubonana nawe muduhana amaboko yavuze ati rero ubu ndashaka kukubaza ikibazo yavuze ati Lord Robertson ugujejwe imibereho ishengero nga mwene data Wood Terry na Bill nayo mwene data McNally sinzi nabandi bose bari bahagaze hariya maze jewe yavuze ati ndashaka kukubaza ikintu kimwe yavuze ati Mberga hari nari mwimana igwa kwerekwa uri hanze nkuku navuze ntego mwene data ariko nzangaha kugira ngo sena naho nja kure yavyo kugira ngo nduhuke maze ndabirya nino nkuku nuko mbona muganga munini ariko aramanuka avuga ati Revera Mac Hoges iyo ndwara rwaye mu gishingo izokonona ijisho ryawe vuba maze imyaka 2 ndakuvura kandi nta kintu na kimwe shobora kurikorako maze ndamuhindukirira navuze nti igituma mbajije ivyo umuganga wawe yarakubariye wa Musa ati iyi ndwara yari mu jisho ryawe hari ku murango nk'isaha 11 kandi yari yambaye marori akinga izuba yavuze ati igituma ntiwambaye ayo kubera hari izuba no kubera ijisho ryawe yakubariye yuko ugiye kubura iryo jisho nuko atangura kurira avuga ati ivyo nivyo narahindukiye ngo mbandanye ngende irya nino kugira kandi nari mfisipi igipawa mu ntoke nuko ndaraba namubonye ahagaza ndaba amaso yiwe ameze neza uko bishoboka yavuze ati navutse nti ariko niko uhora hagize iryo jisho ryawe ntirizopfa nariko ndahiga hamwe nawe mumpera cy'uyu mwaka ashobora kubona neza kusumbya canke uwundi wese mwisinzi ry'abantu ntiyigeze kandi nabonye umutamakaza manura ishesheti yiwe yongera duza uruhande rw'ijipo yiwe yaravuze ati mwana ni wabona mwene data Branham umubwira nsengere ibirenge byanje maze ndaha ndaba hasi hariya nuko gato byasa ni bibyimbye byenenda ku birenge byiwe hose naravuze nti mama mama wawe n'umupfaso ni wimvi mwana urabona yakubwiye imbere yuko uvayo ati ni wabona ngo untume nsengere ibirenge byiwe afise ibibyimbe bisa nuko byenenda ku birenge byiwe hose byashatse yashatse kuraba yavuze ati uku n'ukuri navuze nti umubwire ntagire ikibazo bizogenda neza ntanguye kugenda genda irya nino nuko numvijwe ry'Imana rivuga riti va mu nzira nyarutsa Roy Robertson ahagaze ngaho nanje nzi yuko yari uwa kera mu by'intambara nshira ikiganza canje ku bitugu byiwe ndavuga nti mwene data Roy inyegeze unyarutse ko ushoboye yavuze ati nibiki navuze nti va mu nzira inyegeze nuko ntangura kugenda genda irya nino nshira igipawa canje hasi ndahindukira nkuri nko fero yanje aho rero araza ubwiza bw'Imana bumanukira mu gihuhusi cyasituye igice cy'umusozi nkuko maze kiraturagara kirongera kinyiganyiza aho hantu nkuku ubushorishori bw'ibiti buravunagurika neza na neza nkaho nka santimetero 90 canke 100 na 200 ijana na 50 hejuru y'umutwe wanje igisubira inyuma kimeze nk'umubirikira nkuko kirasubira kiraturagara kandi caraje ngahe inshuro zitatu nuko kigiye ubwa gatatu mwene data Bansaraza avuga ati ibyo nibyo wari kuravuga ko naravuze nti ego yavuze ati byari biki navuze nti imanire igaragarira mu bihuhusi sinarinzi yuko yashaka ko ndabibwira abantu canke ndeka hanyuma narabandanije maze ndasenga gatoyi nuko irambarira ko nshobora kubabarira navuze nti nkengera yuko mu burengero igira icirwe yirabe uyu munsi murabe ivyashitse inyuma yaho amasaha makeyi arasika yaribiye kandi ubu ahantu hose hariko haranyika Turiko turinjira mu rubanzi mbabati zaranzwe ariko Imana ishimwe dufise imfungurwa zinyegejwe imfungurwa za mpemu tubayeho kubwo kugira neza n'imbabazi byo guhishurwa kwa Yesu Kristo muri iyi minsi y'iherezo yigaragaza ubwiwe hagati y'ihanga ryiwe amina yari barinjiye Eliya yari injiye imbere y'uko ubugaragwa butangura Imana ishimwe kubwo kuba imbere y'uko urubanza rutangura ubu ni gihe cyo gusohoka no kwinjira ugusohoka umuntu ava muri ayo madini no kwinjira muri Kristo igihe cyo gusohoka no kwinjira kubizera bose bukuri rero yarahamagawe maze aguma ngaho mwibuke ntigeze ava kuri uwo ntigeze ava kuri uwo mugezi gushika aho Imana imuhamagariye nuko imvura iri mu muko iri mu kugwa yaramuhamagaye ngo ave ngaho aje ku nzu y'umupfakazi iraba neza yamuhamagaye ngo aje kuri urya mupfakazi kandi uwo mupfakazi ntiyari yifatanije n'abatizera bari bafise ikimenyetso cacha gikoko muri ico gihe imvura yari yataze kubw'ivyo yamuhamagaye ngo ave yamuhamagaye Eliya ngo aje kugaburira uyu mupfakazi bari bafise agatsima kamwe gusa akantu kamwe gatoyi bari bahagazeko nuko Eliya yavuga ati nuko banzumpe kuko kuni kuhora hagize ako gaseke ntigazoshiramo ifu nako gakarabo ntigazoshiramo amavuta gushiza ku munsi uhora Imana azore kurira imvura ku isi gushitsa Imana imbere gushira Imana imbere ijambo ryayo imbere mwitegereze hari hifu mu gaseke igihe cyose yaja kurondera ifu haba hari ifu mu gaseke hari amavuta mu gakarabo igihe cyose yaja kuyarondera kubera iki ifu yarerekana Kristo mu ishikanwa ry'ifu intete zategerezwa gushirwamo neza rwose kugira ngo rumwe rwose barusiye urutete rwose rw'iyifu rumeze neza na neza cyo kimwe yerekana ko we ari wa wundeje uyu munsi no mu bihe bidashira iri ryari jambo umutima w'ubugingo ukurikira ubutimwa kugira ngo byemeze ijambo niko biri uyu munsi bagenzi niko biri uyu munsi ku mutima w'ubugingo abana bariye ko ukurikira ubutumwa bw'Imana kugira ngo ubagaburire mu gihe imvura yataze mbega byomera gute hamwe byo hagarara imbere yacu uyu munsi mbega byomera gute hamwe yo hagarara imbere yacu bunyene yo rangura kandi agakora neza na neza nkuko yakoze mu minsi yari mu mubiri ngaha ku isi umugeni n'igice cy'umugabo ishengero nico kimwe na Kristo ibikorwa nkora namwe muzobikora kandi ni jambo ryabikoze yatubwiye ko ibintu yakoze natwe twobikoze turabona kandi ngaha nambi jambo riri muri twebwe kandi ryaraje kuri twebwe nkuko ryabikoze kuri Eliya muri ico gihe rizokora ikintu kimwe nkakirya nyene we yakoze yariye ku bintu by'Imana by'akabanga byanyegejwe isi yo iki ntivyo bituma ubutumwa n'intumwa biba kimwe imfungurwa za mpemu zarateguye kandi ziri mu gihe cyazubu kandi umwe wese muri twebwe arashobora kuronka izo mfungurwa namba tuzishaka namba witeguye kuvavanura no kutizera kose ku igihe namba witeguye kuza muri Kristo kuza mu ishengero ryiwe kandi mwibuka amasezerano yiwe muri Maraki 4:17 vyongeye no mu Wera Yohana 14:12 ningene hari ibindi byanditswe byinshi bivuga kuri ibyo Yoweri 2:38 nibyo yakoze byose canke 2:28 bambe ibyo yakoze byose muri iyi minsi y'iherezo ningene umuvugishwa yavuze ko ho baye umuco muri iyi minsi y'iherezo ingene yokoze ico wokoze ibyanditswe byose byerekana kuri iyi minsi y'iherezo kandi uwo ni Kristo namba ushobora kwihisha muri ibyubu muri ico kibanza cakabanga urashobora kurya no kubona ukugira neza n'imbabazi by'Imana namba urwaye hari hugukira indwara muri buka igihe Elisa mu nyuma yari yamanuye nyuma y'iryo shikanwa ry'ifu yari yagize Kristo maze akayigaburira inzu y'umupfakazi murabe neza inyuma yaho igihe yatibura umuriro uvuye mu ijuru n'ibindi maze akemeza ugutumwa kwiwe n'Imana impwemu y'umuvugishwa mwitegereze mu bugaragwa igihe yari yarambitse munsi y'igiti cy'umuratemu umumarayika aramanuka afise ifi imeze nk'iyamaze acumba imitsima hanyuma aramugaburira nuko Imana nuko Imana yaho gatoyi yarasubiye kumusinziriza hanyuma aramuvyura kandi yarafise iyindi mitsima yamucumbiye ngaho maze agenda afise inkomezi kubw'iyo mitsima iminsi 40 Imana ihabwa icubahiro niyo yayindi nyene ejo uyu munsi no mu bihe bidashira yo ingene tumukunda ifungurwa za mpemu mu gihe cazo Si byiza gufata umutsima w'abantu kawuhimbwa mbega Yesu ntiyabwiye ikintu nk'ico nyene wa mugore w'umunyasho ne mukazi yarungikiwe abiwe ivyo nivyo kandi nibo yaje ntiyigeze aja kubanyamahanga none ubu uyu munsi aragenda aragendera abanyamahanga mu gihe cyabo kandi si byiza muvuga muti mbega ni kuki ubu butuma butaja hanze muri ibi bibanza binini binini bihambaye ibi bikorane binini binini nko mu madini simfungurwa zabo simfungurwa zibyita ishengero nifungurwa z'umugeni nifungurwa za mpemu zigihe Vyo barwaje mu mishishi to yabo birimwe ibintu byinshi cyane kuri bo murabona ntimushobora kubikora ariko kuba n'umutsima n'ubugingo ni Yesu Kristo wa wundejo uyu munsi no mu bihe bidashira turaja guteba cyane ntitutarangiza umurongo w'amasengesho ubu kubw'ivyo reka twunamike imitwe yacu akanya gato kugira ngo dusenge Mana mukundwa imfungurwa mu gihe gikwiriye imfungurwa za mpemu ikintu si atachi ikiziko na gato ingene twumvise umwami wacu avuga ari rya joro canke urya munsi hari igihe isamariya hantu hamwe naho Elisa yagendeye maze akavuga ati rero nta rumero uzokoroka kugeza ndarukoroye aho niho Yesu yahagaze abwira abigishwa biwe bavuze bati mwigisha kuki udafungura yavuze ati mfise imfungurwa mutazi ivyukuri mwami imfungurwa ziwe kwari ugukora ivy'Imana igomba kubona ibikorwa vy'Imana bigaragajwe mu gihe ciwe yari ngaho kugira ngo abone kubikorwa ntaco nkora data tabanje kukinyereka ico data nyeretse nico nkora kandi data niko biri uyu munsi ishengera uwizera w'ukuri umubiri w'abizera ufise uburenganzira ku mfungurwa imfungurwa za mpemu iza abantu basanzwe atana kimwe baziziko isi nta na kimwe izi kuri izo mfungurwa data ari ku ishengero ryawe ihanga ryawe umugeni w'umwana wawe arazikunda dufise uburyo bwo kushika kugukira indwara z'imibiri yacu iyo abaganga bananiwe dufise uburyo bwo kubishikako ni kimwe mu mfungurwa z'Imana izo yahaye ishengero ryayo kandi yasezeranye mu minsi y'iherezo ku bana bayo bizera data dufashe kuba abana bizera kuko vyose bishobokera bizera bikore data mukundwa tubisavye mu izina rya Yesu amin bizera ko biriya mbariye ko batanze amakarata yo gusengera abagwayi namba umuntu umwe yombarira urudome ruri ku ikarata yo gusengera abagwayi nico nshaka ece ni vyiza reka dufate ce rimwe mu gutangura kugezaho ntangura umurongo wacu murabona ubu bishoboka ko boba bari ahantu hose ubu namba umuntu wese rero murabona kugerageza ibi sinzi namba dushobora kubikora canke tutobikora canke ahubwo turashobora kugira umurongo w'amago gusengera ko mugume mwicaye mutekanye nico kimwe kuri jewe namba muhitamo kuba mwoza ngaha hejuru havugirwa ubutumwa canke mukagira umurongo wo guhamagara nico kimwe canke ikindi mparura gusa kuri mpemu yera muri vyose mparura kuri we ngo arwanira ijambo navuze mwene data George White ndaryizera kuva ndi umuhungu mutoye manuka iwanyu harashiye imyaka myinshi numva kirya igihuhusi cari mu giti ndacizera ubutumwa bumwe nyene ndizera ko ari bwa bundi ni vyiza ndabona yuko bariko barahanagura hariya kubera umurongo w'amasengesho ni vyiza ikarata y'abasengerwa ce igiharuro kimwe kabiri gatatu kane gatanu mubanze muze kandi muhagarare neza ngaha namba mudashobora guhagarara muraja gushira ibibanza byanyu ibiganza byanyu hejuru bamwe baraza kubaterura nibiki ego haha ikarata y'abasengerwa ce rimwe kabiri gatatu kane gatanu kandi ubu murabe mwebwe mudafise ikarata y'abasengerwa rero harageze igihe kirekire kirekire cyane ntakoze umurongo w'amasengesho umeze gutya ni bangahe bibuka igikorwa canje igihe twubaka ino nyubako ngaha yaravuze ati kora igikorwa cy'umuvugabutumwa ntiyavuze yuko no muvugabutumwa butumwa yavuze ati kora igikorwa cyo muvuga butumwa murabona kuko igihe kizozaho ba bitazotegerezwa guhinduka ico kiriko kirashika neza na neza rero muri ibiya ntushobora kuvanga ibikorwa bibiri bitandukanye umwungere n'umuvuga butumwa mu mwanya umwe ntushobora kuba umuvuga butumwa nkumbure n'umwungere mu mwanya umwe murabona kuko mufise ibikorwa bitandukanye n'ibikorwa by'Imana bitandukanye ariko umwami yarampaye ico notegerezwe gukora mu butumwa bwanje ariko rero yavuze ati kora igikorwa cy'umuvuga butumwa tanga icyemezo cy'igikorwa cyawe kuko igihe kizozaho batazokwemera kwigisha kuzima namba ibyo bitaraza ubu ishengero ryose ryo mu idini ryaranteye umugongo ntibazokwemera kwigisha kuzima ariko bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo bazozimira bakurikiye imigani y'ibinyoma kandi bakora ibintu bihambaye by'ubuhizi nk'uko yambure na yane barwanije masi mose ariko ubusati bwabo buzogaragara murabona ni byiza ukwigana murabona ingene yambure murabona ingene yambure kandi imana yo mwicuru irabizi biri hariya mwibuye rigumye ifuruka zijya nyubako kuva mu 33 vyanditswe ku rupapuro rwa bibiliya biri hariya neza murabe ukuntu bakoze murabe ivya rangutsa biganye neza na neza yaravuze ati bare kubusazi bwabo buzogaragara nkuko vyagenze kuri yane na yambure aha turi muri kirya gihe Nari nabonye ishengero rero igihe twari tukiriko turashira kibuye ry'imfuruka abantu bene na ku madirisha n'ahantu hose bahagaze ku mpome z'inyumako none raba kandi abantu baravuze ico gihe abantu bo mu gisagara hano baravuze bati mu kiringo kitarenga ku meza 6 twebwe dufise idorare rimwe n'ibica 108 yo kubaka ishengero abantu benshi bakora amamodoka bari bafashe ingingo yuko yari kuba inzu yabo yo gukoreramo ariko iracari uruhongore rw'intama z'Imana rimwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ni vyiza cyane rero je uhoraho nararuteye nzoruvomera umunsi nijoro kugira ngo ntihagire uwurukura mu kiganza canje ni murabe kunegura nta dini ryabishigikiye nta shengero nkaririya ahantu na hamwe mu gihugu nta pentekote nta gihugu nta kintu n'ikindi cyabishigikiye bose barwanya umubatizo wo mu mazi bose barwanya ivyo bintu byose n'umuryango wanje bwite dawe ubwa ubwiwe yantaye inyuma y'urugi nashize impuzu zanje mu mufuko w'ibikaratasi ndagenda nja ku bintu warwane nivyo mubiciye mu ngorane vyinshi ibigeragezo vyanje n'ibikorwa vyanje by'umuruho naramaze kuza n'ubuntu bwanzanye mu mutekano gushika ubu mfise imyaka 56 kandi vuba ntegerezwa kuja bukuruzi ubuntu buzonzana igihe nzoba maze kuba hari imyaka 10,000 nsayangana cane nk'izuba ntituzoba dufise iminsi mike yo kuririmba ishimwe ry'Imana nk'uko twatanguye ubwa mbere yo ukuntu nkunda Yesu nivyo byiza kuri jewe yo ni vyiza nibangahe ni hehe nahagarikiye ku 10 turashobora gufata abandi bateye ni vyiza cyane twari turi hehe ku 10 15 ni vyiza che 10 gushika 15 aho muri hose namba mushobora guhaguruka kandi mukinjira muti ni vyiza cyane che 15 gushika kuri 20 rero bibe che 15 gushika kuri 20 n'abantu 10 biyongereye turabona ho umurongo ugera hariya ntidushaka yuko bagundana cyane kandi tu ni byiza cyane ubu munyumvirize neza rwose ntidufata umwanya muremure ariko ubuyo mbega igihe mbega umwanya nipfuza yuko abantu bose bokunda umwami nipfuza yuko twoshobora twese twoshikaho hantu ho gutahura ibishoboka by'uyu mwanya muze tubigerageze munyumvirize neza Nigiki turiko turagerageza gukora ngaha turiko turashira ijambo ry'Imana mu gipimo Eliya yakoze cyo kimwe yaduze ku musozi amaze kumenya yuko yarungitswe n'Imana kubikora yavuze ati ubu twerekana Imana yariyo Imana ija kwishurana n'umuriro niyo izoba ari imana kandi abapagani bari keba yo bavuga batariko atanke kandi abapagani bari bazi yuko umuriro utaja gutibuka rero baravuze induru kandi bagasemerera ariko Eliya yarazi yuko agiye gutibuka ugiye gutibuka kuko yarafisi yerekwa rivuye ku mwami muvuga muti yarafisi yerekwa ego mugenzi amaze gushira ibintu byose mu buryo yavuze ati mwami nakoze ibintu byose uko wabintegeze hanyu mugonyene umuriro utangura gutibuka iyo ijambo ry'Imana ryitondeye akadome ku kandi rero naho Imana kwitwarira ikibisigaye igusaba gusa kubishira hariya kandi ukabuzi neza yuko wahamagariwe kubishira hariya murabona bibaye uko twaririka ibisigaye ubu naho haraja kuza abantu baza guca muri uyu murongo abo nja gusengera yemwe ubu muratonze gushika ku ruhome ni byiza cyane kugira ngo dutangure umurongo rero ubwa mbere n'imiburi ibura ahantu hanaka muri iyi nyubako abantu bamwe bamwe nibangahe ngaha barwaye kandi batagira ikarata y'abasengerwa muduzi ibiganza byanyu murabona ahantu hose rero murazi namba umwami wacu kandi nizeye uko aja kubikora namba ari wa wundi nyeneje umunsi no mu bihe bidashira koze iyi mirongo yo gusengera abarwaye abantu baraza kuri we imirongo minini y'abantu isinzi ry'abantu yarabakora ko yarabahezagira hanyuma gihe kimwe yarahagaza ca aravuga ati ninde yankoze ko yararabye hirya no hino yabwiye umugore impamvu yamukoze ko aca mubwira yuko kuva maraso kwiwe kwa hagaze yuko kwizera kwiwe kwa mukijije byari kugenda gutiyo ahindukira kandi akavuga ati ewe mwami sindabizi ibi ndabimaranye igihe kirekire ntibya ari kuba oya ntivyari kuba oya byari kugenda gutiyo abwira urya mugore w'umunyashu ne mukaza ati kubera iki jambo uvuze umukobwa wawe idayimoni yamuvuyemo nawe akavuga ati ego mwami ubu nashatse yuko ukora ibi kuri ubu buryo idayimoni yari kuba yagumye mure urya mukobwa ariko yari yiteze gusanga umwana wiwe ameze nk'uko yari yavuze yuko azomusanga meze rero yaratubwiye ati namba wizeye namba ushobora kubwira uyu musozi utishinguka kandi ntukekeranye mu mutima wawe ariko ukizera yuko ibyo wavuze biza kuba urashobora kubironka iyo usenga wizere yuko wabironse uzobironka mbega isezerano rero umugabo yigisha ubutumwa bw'umubano mwiza ntiyizeye ibyo na gatoyi yo kwegera uruga akarabamwe imbere canke akaguma ngaho kandi yovuga ati yemwe n'uwundi mugwi wabera bikumbagaza hasi agaca yigira murabona ariko ntazi yuko ibyo ari ibyo kurya byanyegejwe ntazi yuko iki ari ikintu cakabanga kinyegejwe kuri we ntavyazi birateye agahinda umuntu agenda amenye umuntu agenda amenye umutindi impumyi kandi ntabimenye murabona nico kintu kibi yewe mana ubanze ureke ampfe ariko ntuzokwigera undeka ngo mere nka kuriya no pfuma mpfa ego mugenzi hako nkora ivyo niyumvira yuko umwe wese muri twebwe ivyo ivyiwe byo kwifuje sivyo ariko ubu Imana yaradusezeraniye ibi bintu mu minsi ya nyuma muri Maraki 4 Yesu Kristo yaravuze yuko yomanutse kandi akagaragara mu mimu mu mibubiri w'umuntu nk'uko yari yabikoze i Sodoma ivyo nivyo kandi yaravuze yuko isi izobimeze nk'uwo mu gihe cya Sodoma kandi haravuzwe yuko nk'uko byari bimeze rero umwana w'umuntu azohishuka ico gihe murabona uyu mugabo yaramanutse mu ishusho y'umuntu kuri Aburahamu yari Elohim imbere yo kuza k'umwana yamwa k'umwana yasezeranwe muraba uko byari bimeza Aburahamu yavuze ko uko yari Imana kandi bibiri yivuga yuko hariho abagabo batatu baje kuri we bafise umukungu guko mpuzu zabo bagenze baricara kandi bararya nk'abantu kandi Yesu yaravuze ati neza igihisi zo bimeze nko mu gihe cya Sodoma rero umwana w'umuntu yosubiye kwihishura ubwiwe atari umwana w'Imana umwana w'umuntu murabona yo kwihishura ubwiwe rero bisuzume neza hamwe n'ibyo muvugishwa wanyuma yavuze ati umwe umve nzobarungikira Eliya muvugishwa nanje kandi azosanganya imitima y'abana n'iyabase murabona ubutumwa bwo kubasubiza kuri Bibiliya kandi umwana w'umuntu azokwihishura ubwiwe kuri uwo munsi kandi kuri uwo munsi nyene aho ku munsi w'iryojwi iki gihe cyanyuma cishengera umumarayika windwa amabanga y'Imana azomenyekana kuri uwo munsi ibimatanishijwe ishoshashara bizokugurwa amabanga yayo mashengero ijoro yose n'ibindi ukuntu yaje n'ibyabaye ukuntu byoshitse murabona ntibabizi Yesu yaravuze ati mwebwe abafarisayo ni mpumyi ati mpumyi irongoye yindi mpumyi bombi ntibagwa mu gishimu murabona niyo mpamva abo bantu badashobora kubona ivyo ibanga ryavyo ni birya bimatanisha igishashara rimwe ryose muri ayo mashengero ryubatse idini kandi ryinjira namwo rero ngibyo mu bintu binyegeje byari bibi mu maso y'Imana urabona ivyo docteur rimwe urabona murabe niko biri niko ibintu bimeze nyene hariya ni rimwe mu mabanga bashitse idini kandi murabona bagiye rwose inyuma y'ubugombe bw'Imana kandi ivyo bizogaragara mu gihe cya nyuma kandi birongora abantu atari mu mugenzo cyangwa idini ariko bagaruke ku ijambo ry'ukuri kandi ijambo ry'ukuri rizoza ku mugwi munaka w'abantu kandi umwana w'umuntu azokwihishura hagati muri bo wa wundi nyene juno munsi no mu bihe bidashira yo mana yanje nkundi ivyo yo ndakunda kumuhaya ndakunda kumugira munini imbere y'abantu sintegerezwa kumugira munini asanzwe ari munini ya ari hejuru cyane kuburyo udashobora kuja hejuru yiwe ari munsi cyane kuburyo udashobora kuja munsi yiwe aragutse cyane kuburyo udashobora kumuhwanya kandi naho biri uko arafise ikibanza ciwe gikwiye mu mutima wawe mbega ntuja kumwakira mbega ukuntu umwami wacu ateye igomwe ni byiza cyane umbu muze dutekereze twese rero ibitwa bivuze ubu rero ikibanzo niki mbega nivyo rero hashobora kuba hari abashitsi ngaha novuga namba kuri wewe namba Kristo ari wa wundi nyene jo no munsi no mu bihe bidashira ngiki yokora muri aka kanya yokora cyo kimwe n'icyo yokoze igihe yari hano mbere ivyo nivyo ukwizera kw'abantu kokora ku mpuzu yiwe kandi yoca hindukira nk'uko yakoze kuri wa mugore kwiriba nk'uko yakoze ahandi hantu kandi yamenya ibyiyumviro byabo ubu uvuga uti yoshobora kunkiza ijambo ryiwe rivuga yuko yamaze kubikora ahubwo igikwiye nuko yokwimenyekanisha ubwiwe yuko ari ngaha rero namba agaragaye muri twebwe mu mubiri asa neza na neza na ya shusho ya Hoffman bita umwe wa kri umwe umutwe wa Kristo ku myaka 33 kandi amarasa jojo ta mu biganza byiwe n'ibindi inkovu z'imisumara hantu hose kuri we sino vyemera oya igihazo zirubwiwe ijisho ryose rizomubona ururimi rwose ruzomwatura nk'uko umuravyo uva iburasirazuba ugashika iburangerazuba niko bizomera murabona ntitwizera ubwo butumbitumbi n'imirwi y'amadini twizera yuko Imana ari ijambo ariko yambaye umubiri ubwiwe afato umubiri w'i wiwe n'umubiri wanje kandi akaguha ingabire akampa ingabire kandi biciye muri izo ngabire arimenyekanisha ivyo nivyo kurya vy'akabanga naho yo kwimenyekanisha gutaciye muri jewe utegerezwa kuryizera utegerezwa kugira ingabire yo kwizera nawe kugira ngo uvyizere muravyizera kandi rero yigaragaje ubwiwe muri ubwo buryo uraja kumwizera n'umutima wanyu wose uraja kumwizera yo mbega ibintu biteye igomwe ndamurindiriye gusa kirango ndabica vuga hano hari umugabo ahagaze ngaha sinari bwigere ndamubona na rimwe mu buzima bwanje uko ndabizi asa n'umuntu ameze neza akomeye afise amagara meza kandi byoshoboka yuko ari si sindabizi ariko ahagaze ngaha rero noshobora kugenda nkarambika ibiganza kuri uyu mugabo kandi nkamusengera nkamubaza namba yoba yizeye yoshobora guhagarara ngaha kandi akambwira ati ndashaka yuko nsengera na kandi mfise mu bworo bw'ikirenge haco ye mene ku mutwe umwanya wose mfise ibikomere mu mushishito cyangwa ikintu kinaka sindabizi yoshobora kuvuga icyo ari cyo cyose muri ibyo bintu novuze nti ni byiza mugenzi mwene data ndaja kukurambika ku ibiganza byanje kandi ndagusengere ivyo byo bari byiza cyane rwose ivyo ni byo neza na neza twokoze mu bihe byose si byo ariko mwibuke Yesu yavuze yuko neza na neza mu gihe cyo kuza kwiwe byobaye bitandukanye nk'uko byari mu gihe cya Sodoma kandi urya muntu yari yaje yari yerekeje umugongo wiwe ku ihema Sara yarimo kandi aravuga ati si Aburahamu Murabona yari Aburamu ejo hahise ariko yari yagize iyerekwa kandi umwana yari yamubwiye ati ngiye guhindura izina ryawe kandi aha hari umwami ubwiwe mu ishusho y'umuntu basangira imfungurwa n'ibinyoga yavuze ati Aburahamu umugore wawe Sara ari hehe Sara Sarayi yavuze ati ari mu ihema inyuma yiwe yavuze ati ngiye kukugendera bijanye n'isezerano ryanje haciye imyaka 25 kandi Sara Sara na nu asa n'utwengiye muri we yavuze ati Sara yatwengeye neza na neza mu ihema rero yavuze ati mbega ibi bintu byoshoboka mbega hari ikintu kinanira Imana murabona nta na kimwe oya mugabo rero yavuze ati Yesu yarasezeranye ko we umwana w'umuntu hari ryo jambo muri zeye ibyo yoshobora kuza mu minsi ya nyuma kandi akihishura ubwiwe mu gihisi izobimeze nka Sodomu na Gomora muri zeye ko ibyo ari ukuri Imbere yuko tugira isengesho rimwe bamwe muri mwebwe aho hanze musenge kandi mubone nimba umwana w'umuntu akiri wa wunde nyeneje uwo munsi nibihe bidashira mubanze gusa nimba mubaze gusa nimba ariwe muvuge muti mwami urya mugabo ntazi ariko ndazi ko ari wa wundi nyeneje uyu munsi nibihe bidashira murabe nimba ababwira ibyo ego mugabo ubu mwuna muri mitwe yanyu mu mwanya mutoyi gusa ari nyuma yanje n'umwana afise umururumbo ubu n'umukobwa mutoyi muvuye inyuma y'igisagara uwo mwana afise ingorane mu mushishito yarazifise izere gusa none ivyo nivyo yara yavuze ko yokoze sinari bwigere mbona uwo muntu mu buzima bwanje Imana mwijuru irabizi ivyo Uyu mugabo hanasa n'ukomeye kandi afise amagara meza ariko murabona kirya gitutu kirihe hejuru yiwe ivyo bisigura shit Imana imufashije ko atagiye kumara hano umwanya munini afise kanseri iri mwihaha ryawe ubu mwana w'umuntu ari hano afise umutwaro mu mutima wiwe n'umuhungu w'umuhungu mutoya umwana mutoya ivyose ukuri urizera ko Imana ishobora kukumbwira ikitagenda neza muri uwo mwana irabishoboye Aratsimitse ubwenge buke buke ni nkubwo bw'intandara aheruka kubigi aho iribuka kubigira vuba ivyo nivyo muri iki gitondo none urizeye ko ugiye ku Kuri arizeye yuko ugiye kubandanya ubaho ngo urere umwe w'umuhungu kandi ko ugiye kumera neza Mbega sharere ko kusari he ari he sharere uri hehe niyumviriye ko yari ngaha iri joro ingo hano sharere gari ari hehe lali wewe ari ngaha umuhungu wiwe mutoya yarafise ico kintu nyene neza na neza uri hehe lali ingo hano ne gato ni viza urashitse uyu mwana mutoye hano yari arwaye uko nyene se na nyina n'abagenzi banje beza haciye imyaka nari hariya kandi uyu muhungu mutoye yari yafashwe neza na neza yataye ubwenge kandi ntamenye yari zari ntandara nabibonye kuri uwo muhungu mutoyi nshansaba Imana ngo imukize ntarasubira gufatwa nazo kuva ico gihe uyu ni se wiwe nyina wiwe yicaye hano ahantu anaka kandi nguyu wa muhungu mutoyi ubwiwe Ubu mbega urizeye gamushinga ntahe urakozerari urizeye gamushinga ntahe ese Imana yo mwijuru yo kuronza ico kintu nyene kandi ukabaho ngo urere uyo mwana Imana iguhezagire reka dusenge mana mukunzi mfasha ndasenze ngo imbabazi n'ubuntu vyawe bibe kuruye kandi umuhezagire mu izina rya Yesu subirirwe izyana ubu unetere gushima Imana kubwiwe yo ego ava irwiziana vyukuri niyo ava hafi y'ikiyaga Sharali nivyo murabona ndashobora gusoma ivyiyumviro vyawe ubu ishimwe ni iry'Imana yemwe uri kurasaba ikintu cyiza ushaka kuronka umwana uramaze kuronka abana babiri ariko ushaka uwundi umwe ese Imana yo mwijuru yo muguha mushikanje ngo hano nshaka gusa kukurambika ku biganza Mana mukunzi nzonsa uyu mugore cyifuzo cy'umutima wiwe kuko nimvo ibereye mu izina rya Yesu amina rero genda uburonko uwo mwana Imana ni Imana nziza muri zeye ivyo Irazi ivyo vyose dukeneye iradukenura amuvyo dukeneye vyose namba tuvyizeye yavuze iti nimba ushobora kuvyizera naragukoze mu ntoke ahantu hanaka sinda Hibu kahariho ariko ahantu hanaka naragukoze mu ntoki sindahibuka neza na neza ariko twara ahantu hanaka uno munsi ahantu hanaka ariko sinza hariho ariko aho siho ntituraho aha ngo tuvuge ibyo uri hano ngo tuvuge ibyerekeye canke dusenge ushaka nsengere umuntu munaka wundi ibyo nukuri ntari ngaha ari Georgia ararwaye ntarwaye gusa ku mubiri ariko agwaye no muri mpemu muvyara urizeye ku Imana iza kubyitwaririka kuko wamuhagarariye uravize ingo hano dusenge hamwe mana mukunzi ronsi uyu mugabo icyifuzo cyo mu mutima we kugira ngo agende asange uyu mugabo ariko atakambira Imana ndabigusavye mu izina rya Yesu amina Imana iguhezagire ntukekeranye izere n'umutima wawe wose mwaramutse sikubera ntashikiriye ukuboko kwawe ngo ndakuramutse rero igihe wandamvurira ukuboko kwawe nariko ndaraba ikintu kinaka cari gitutu cyuzuye umwiza kandi cirabura niyo mpamvu ndazi ko iyo mfata ikiganza cawe nari kuyitora muri ubwo buryo murabona ariko ni kanseri urizera ko Imana ishobora kuyikuraho iri ku gikiriza cawe ku ruhande rw'ibubamfu urashaka gusubira Carolina kandi ushima Imana ko yagukijije sivyo urabona ico nshaka kuvuga reka dusenge mana mukunzi mu izina ry'umwami Yesu umwari ngahubu abana bariko barafungura umutsima w'Imana Yesu uyu mwana wawe yonezererwe kwizera umutsima w'Imana umuhubu gukira indwara yiwe ese yogenda kandi agakira mu izina rya Yesu Kristo amen Imana iguhezagire mwene data wizere n'umutima wawe wose mwaramutse mbega si gihe gihebuje bisa nkaho aba bantu baciye buzuye igitinyiro cy'Imana canke umenga bisa nkaho mu matwi yanje gusa n'ikintu kinaka gigiye gusa gutera urwamu nkuko nka kurya murabona n'umutima w'abana murabona n'uwanyu ni kubwanyu si kubwanje ni kubwanyu ndashima cyane kubwo muri iki gihe na meze neza ariko ngeza kumenya ariko n'umutima wanje nanje igihe ndawukeneye n'umutima wanyu n'indemesho kuri mwebwe mutana rwayizana gusa imitima yanyu imbere y'Imana uyu uri mu gihe cyawe neza na neza icyo yari yaravuze ko yokoze nk'uko byari mu gihe cya Sodomu niko bizoba mu gihe cy'umwana w'umuntu igihe umwana w'umuntu azohishurwa murabona kandi umbe zobarungikira Eliya wavugishwa nanje uwo munsi w'Uhoraho utama hambaye kandi uteye ubwo butarashika azogaruka n'imitima y'abana kuri yabase murabona kandi rero abagororotsi bazosiribanga abanyakibi umunyota bazosha nkitanure murabona isi zosha turabona igiye gutibukira hariya kandi ibuye birunga bizokwiragira isi yose kandi amajuru yakumuriro yewe gitandara cibihe bidashira wombarira ubu no muri kirye iriya gihe mwaramutse yewe ikintu cya mbere dufise indwara z'abapfasoni ingorane z'abagore urafise ibindi bintu ufise uruhagarara ufise imyaka yo kuba mu ruhagarara urusobe rw'ubwoko bwose ariko urafise icyifuzo kandi ni ukuronka mpemu yera ivyo n'ukuri ivyo niko biri mbega urizeye y'ukuri waratuye ikintu icyo aricyo cyose urizeye ko nina kurambika ko ibiganza ngasaba Imana ngo ibikore mpemu yera araza urizeye ivyo reka dusenge mana mukunzi ndambise ibiganza byanje kuri uyu mugore mu buryo intumwa zabikora kandi ndasavye ngo ariho nk'umubatizo wa mpemu yera mu izina rya Yesu Kristo ese yo mwakira amina ntiyubikekeranye nirwawe urabona nirwawe n'umutsima w'abantu wiyumvira ukundi kuntu igihe navuga indwara z'abagore sibyo kubera ko izo nizo wari ufise nazo none ubu urizeye neza ko ugiye kuba muzima genda gusushimira umwami mwaramutse urizeye n'umutima wawe wose urizeye ko ugiye gufungura nk'uko wari usanzwe ubikora mu gihe kirekire giheze n'ivyiza genda uvuga uti urakoze mwami ndavyizeye mu nyonga ku mwami Urize ye kwiyongora neyo mu mugongo igiye kugenda kandi ko ugiye kuba muzima ni byiza. Gusa genda uvuga uti urakoze mana. Mukunzi. Kandi Imana izobikurenza. Urizeye ko ushobora kuba muzima umwami azo gukiza kandi ntusubire kugira iyo ndwara y'amagufa yitwa muhekenyi ukaba muzima kandi ukagira amagara meza. Urizeye ivyo? Genda umushimira uvuga uti mwami ndavyakiriye n'umutima wanje wose kandi ndavyizeye mwebwe mwese muri hariya hanze mwizeye ikintu kiyerekeye ibi. Wewe uri ngaha nyene rambika ibiganza byawe kuri urya mugore yicaye hambavu yawe hariya umubwire ko imitsi yiwe y'amaraso yavyimbye n'indwara y'amagufa yiwe muhekenyi yibigiye guhera igihe we Imana iguhezagire. Urizeye ubu ko ugiye gukira? Taha muhira kandi ukire. Imana iguhezagire bandanye inzira yawe kandi uvuga uti urakoze mwami Yesu mwaramutse. Nawe urizeye ko iyo ndwara y'abagore igiye guhera kandi ko ugiye kuba muzima. Genda kandi uvuga uti urakoze mwami mwaramutse. Ko mbona mana yanje ndazi izina ryawe nakunda ku igihe nari umwungere w'ishengero ry'ababatiste Toten mushikanje dera Toten uriko urababazwa n'umugongo ubu bigiye kumera neza ubu. Urizeye ko agiye kugukiza? Uribuka ivyashitse hari yepfo mu ishengero Baptiste ry'i Midtown mu myaka yahera? Iracyari ya mana nyene uno munsi. Imana iguhezagire mushikanje. George White uri hehe? Uravyibuka? Mana yanje ingene urizeye nimba ndabikurambitse ko gusa ibiganza byanje nuko gusirwa. Urizera ko uronka amagara meza ingo hano mu izina rya Yesu Kristo se yo kirindwara aminagira ukwizera. Yemwe mbega murizeye mwese n'imitima yanyu yose rero ese ingene kubona urya mufasoni binyibutse ibintu vya kera sinciye nibuka izina ryiwe ariko nda Toten ivyo n'ukuri. Yo yego umukobwa wiwe yari Berti ivyo n'ukuri cane. Ntimwibaze ko nataye ubwenge nyene kandi umuntu ameze gato murabizi bimeze sinshobora kubisigura ariko indwara yawe y'umugongo yagiye mufasoni. Genda ushime umwami kandi uvuga uti urakoze mwami. Urize yako nawe indwara yawe y'umutima ya nawe igiri unezegwe kandi uvuga uti urakoze mwami Yesu kandi uvyizere ni vyiza ugira ukwizera ubu ntukekeranye ingo mupfasoni. Urizeye n'umutima wawe wose ufise ibintu byinshi bitagenda neza nawe ufise indwara y'umugongo urizera ko Imana igiye kugukiza ni vyiza igire unezerewe uwo niwe agutuma wiyumva gutyo. Urakoze mwami Imana iguhezagire mushikanje. Amahoro mwananje. Urizeye ko Imana igiye kugukiza uruhagarara rw'urya mwana kandi ikamuhamagara meza? Uravyizeye ni vyiza. Amahoro mugenzi reka ndagukore mu ntoki. Mana mukunzi kura iki kintu kibi muri uyu muhungu mutoya kandi se yobaho kandi abe umuntu asanzwe mu izina rya Yesu. Amina. Imana iguhezagire mwene data. Urizeye ivyo sivyo? Uzoronka amagara meza ntukekeranye na gato. Uri muto cane wo kurwara umutima. Urizeye ko iyo Mana izogukiza? Genda uvuga turakoze mwami kunkiza. Urizeye ko Imana ija kugukiza iyo ndwara y'umushishito kandi ikaguhamagara meza? Bandanye unezerewe kandi uvuga turakoze mwami. Iguma ari Imana sivyo? Ikintu cyonyine mutegerezwa gukora ni ukwizera gusa si ukuri. Murizera umwana w'umuntu mu gihe cy'iherezo? Habaye ikintu kinaka mu minota mike yiheze kandi sinshobora kugerageza gutoraho cari kiri. Umuntu kanaka yari afise ukwizera kandi akora ikintu kinaka canke nkumbure nzobironka kuvuga wiyinguza canke igihe nzobishobora. Wewe ni ngingibi ubugira kandi wadugije ibiganza vyawe. Urizera ko Imana ishobora gukiza iyo ndwara y'umutima iguhe amagara meza ikize umukobwa wawe hariya afise? Uravyizeye mufasoni Neff? Urizeye ko Imana Leo Neff sindakuza ariko iryo niryo zina ryawe? Ufise indwara y'umutima kandi umukobwa wawe mutoyi afise indwara y'amafyi. Urizeye ko agiye kukira? Ukwizera kwawe kuragukijije. Wizere n'umutima wawe wose. Wewe uri inyuma aho babatiritse uhagaze inyuma hariya iwahaye urwaye umushishito Yesu Kristo yaragukijije. Murizera ni wa wundi nyene juno munsi ni mu bihe bidashira. Reka turambikane ko ibiganza ubu mwiyumvire isaha turimwo mwiyumvire ico gihe mwiyumvire ko turi mu nyene mu nyonga za Yesu Kristo umwana w'Imana yarasezeranye ko yokoza ibi mu minsi ya nyuma. Ibiganza byanje birambitse kuri utu dutambara. Mana mukunzi ndasenze ngo uhezagire utu dutambara kubwo gukira kw'imibiri y'aba bantu mu izina rya Yesu Kristo rero no kurambikana kw'ibiganza byanyu mwe wese muri mwebwe ni gice cy'umubiri wa Kristo uwo mpemu yera nyene yasezeranye guhishura amabanga yo mu mutima kandi akora ibi bintu ari muri mwebwe muri igice ciwe nawe ni gice cyanyu rero yaravuze ati ibi bimenyetso bizokurikira bizera ni mwebwe ni murambikane kw'ibiganza byanyu kubarwaye bazokira ubu ntiwisengera ubwawe sengera uwo warambitse kw'ibiganza kuko bariko baragusengera rero reka dusenge twese hamwe kandi ehe ese hatoba n'umuntu numwe goyigoyi muri iyi nyubako kuki twirindira umwanya munini torindira umwanya munini gamukunzi mwene data mushikanje ari hano mpemu yera imana hanyene ikintu nyene twariko turavuga ko mukunzi Yesu turatahura ukuba hano kwawe waratsuye urya mwana mutoyi wawundi munsi nyuma yaho yari yapfuye ku bw'amasengesho yo kwizera mana mukunzi hari benshi hano tudashobora gushikira umwanya waheza ariko barambikaniye kw'ibiganza nabizera twicaye mu nyonga z'umwami Yesu Kristo yazutse mu bapfuye wa wundi nyene cuno munsi ni mu bihe bidashira satani waneshejwe Yesu Kristo yakunesheje yarazutse mu bapfuye kandi ahagaze hagati yakiri ijoro ashingira intaho ubutumwa bw'igihe cy'iherezo va muri aba bantu bareke mu izina rya Yesu Kristo mwizina ryanje bazosenda amadayimoni kandi baura senze munzwe mwizina ryaye Yesu Kristo va muri rikoraniro umwe wese muri mwebwe yakiriye ubugukira indwara kwiwa ahaguruka umwe wese yakiriye ugukira indwara ahaguruke tariki ibiganza byanyu ubu kandi mumuhishimwe ubu ndakiriye ugukira indwara zanje bibwira Imana ubu ndakiriye ugukira indwara zanje uri wa wundi nyene no munsi nibihe bidashira ubu ndakwizeye ukutize fasha ukutizera kwanje amina nzomushima umwagazi w'intama yishwe kubw'abanyavyaha kuko amaraso yiwe yogeje icaha cyose mbega muramukunda reka tumushime rero mwese mutariki ibiganza tumuhishimwe igihe mwene data aje hano ngo nzomushima umwagazi w'intama yishwe kubw'abanyavyaha mbega muramukunda tumushime rero mwese mutariki ibiganza mumuhe ishimwe igihe mwene data aje hano ngo dusoze rikoraniro